Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ikiganiro yaga maragikurikine na kumurongo ngurukana bumenyi ari wowe uhezi tatu akaburungu ongea akaburungu info kaze mu kiganiro yaga cuno munsi kiganiro kiremeshejwe na Maria Karoli ni nina hazo duhereye mu nkambi ya Rusenda imiryango 31 y'impunzi niyo yavanywe mu kigo cy'akiriro cya Rusenda yimurwa mu nkambi ya Murongo kuri uyu wa kane. Iryo yimurwa rikaba ribaye indwi zibiri nyuma yo gusiba kwimurwa ku magenekerezo ya 11 kuno kwezi turimo kubera ihindagurika ry'ikirere. Bamwe muri izo mpunzi twayazi imbere yuko burizwa amamodokari
umva ko umengana neza rwe kuko no bangiye mu nkambi shasha y'umurongo ariko mugabo kintu twasaba ase kubera twebwe nta kintu dufise ibirago nta birugira amasafari no tugira ko batujanye mu nkambi shasha batugire nk'abandi nkuko abandi babagize natwe baduheze iby'iwacu nkuko bahaye abandi.
Je ndashima ko nadukuye ngaho no munsi ndababaje n'igihe twatumaze turi muri ka transit imyaka 2 n'amezi turara kumabuye yonyene uburago baduhaye bwaraheze itugice turyamako isafari baduhaye bamwe batwadidandaje kugira turumwe turyama dusasikwe ndasi kajama kumabuye
ndisaba ko urujira ku mashuri ubunande tugifise avye baje mweze nako kwaje mweze nande tugisiga tukigira kwa mama yobo kuri Tanganyika kuyeberaho twirwa mu bayabara tutoragura ubwataye hasi hose kuzako tuje ni murongo muri yo ngambi sheje bagatwa dushya mu mashuri
twamenyeshe ko iyo miryango 31 igizwe n'abantu 38 muri bo abangana 78 akaba ari abigitsina gore. Tumwe mu nkambi ya Rusenda umugunyobozi w'inkambi ya Rusenda ufadikanije n'aba de village waratanguje mu ndwi zibiri ziheze ibikorwa rusange byo gusanura amabarabara abarizwa muri iyo nkambi yasambuwe n'ikivura cinshi gihitiye mu karere iyo nkambi iherereyemo. Alexandre Bizimana adufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Ibyo bikorwa bikaba byabereye muri site ya Rurinda mu gusanura amabarabara ahoza ama village 32 34 na 35 mu ijambo twahawe kubwiganiro yaga umukuru wa site ya Rurinda umushinga nayo Ndayishimiye yatubwiye ko ibyo bikorwa bizobandanya no mu yandi masite agize kandi
ibikorwa turiko turakora kubijanye no gusanura ibarabara imvura yonone kugira imiduga idufasha mu kuzana ingya canke se umuduga udufasha mu gutwara abagoyi kwa muganga ari ambulance. Turafise ingorane ndende kubijanye n'iryo barabara turasaba intererano y'ibikoresho yo kugira turinyanize iryo barabara turasaba amagunira yo gupakiramwo ivu turasaba ibipawa ariyo mabesh turasaba amasuka n'amabuye kugira tuharunde buryo imvura izanye ingufu nditukongera kugomoka bityo nuko cyo bari fise amabuye akomeye.
Imvura yaguye mu karere ka Vizi mu meza biraheze yatumye amabarabara nka yose yo mu kambi ya Rusenda yononekara tutibagiye n'amazu yasenyutse kubwiye imvura nyene. Kuva mu kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda Alexandre Bizimana kubwiganiro yaga.
Twerekeze mu gisagara cha Uvira itoni 10 z'umuceri imifuko 50 y'isukari ibidijana z'amavuta y'amakoto niyo ngabiri ishirahamwe Aziade kumfashanyo ishirahamwe ry'abadagi musirimu iheri feni ryaronkeje abantu 300 biganjemo abayoboke b'idini ya Islam kuvima kobora kugeza ikamu manyura muri kino gihe cy'amafungo y'imyamazane. Shehe Omar bin Juma aratubwira intumbero y'ico gikogwa akaba yayaze na mugenzanje Ciza Paveru na Elia Ramberuto.
Tuzuba muri centre ya Murongwe gusa ubutumwa kwa abayisilamu nuko uba ikintu kimwe.
Mukurangiza tubacire ku mayanga y'inkuru imodokari yuzuye ibidandazwa yaratembagariye kuri uyu wa gatatu kutuzu tubiri tuburiro turi ku ibarabara ry'igihugu nimero ya 5 Kamanyura hafi y'amasanganzina n'ibarabara rija ngomo. Nta muntu yapfuye cyangwa ngakomereke kiretse izo nyubakwa zononekaye.
Imodokari yaraje iri kukata igeze ahantu bari gukorera hari restora imodoka kubera shoferi yari yasinze cyane ihita ikatira ahantu bakorera kuri restora. Bamaze gukora kuri restora rero ibomora ibintu byose byari bihari n'inyama zaho zose zirangirika n'inzira senyuka. None nanjye nkaba ncururiza ku ruhande rwaho imodoka yaguye ku ruhande natwe nta nzira dufite yo kunyuramo uburyo twaba twacuruza. Ubwo rero natwe tukaba dusaba kugira ngo baze badufashe barebe ukuntu bakuraho imodoka kugira ngo natwe ibintu byacu tubone uko twacuruza.
Nina kuri iyo nkuru ndangirije ko yagaye uno munsi mwayiteguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaura ishimumva rya Rijyane ni nahazwe Maria Karoli giraho mwuba mwubahwe Imana ni magazine na ubutaha